Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Etienne, mwaramutse inshuti, muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ari mu rugendo mu bihugu byo muri Afurika mu burengero biriko bihangana n'indwara ya Ebola, aho yemeye ko ishyirahamwe mpuzamakungu rizobandanya mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya Ebola. Ban Ki-moon yaragendeye Sierra Leone ejo ku munsi wa gatanu, aho yahayagije abakozi bajejwe amagara y'abantu bariko bagwanya Ebola mu kubita intwari. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yatangaje ko abantu bose bategerezwa kuba magabo ku vyerekeye umugera wa Ebola. Akaba yavuze ko umugambi uhari wo gutuma ata muntu n'umwe asubira kwandura umugera wa Ebola. Mu masaha yo mu gitondo cejo kwa gatanu muri Liberia, Ban Ki-moon yatangaje ko afise umwizero witondewe ko ikiza cya Ebola gishobora gutsindwa. Yatangaje ko ikitigiri kinini cy'abantu bashobora kwivuza, yamara yaragabishije ko umuntu umwe yanduye uwo mugera ashobora gutuma Ebola isubira kuba ikiza kibica bigacika. Ibiharuro bishasha byashikirijwe ejo kwa gatanu n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko igitigiri cy'abantu bafise Ebola kigera ku 18,633, abamaze gupfa nabo bagera ku 6,915. Raporo y'ishyirahamwe OMS imenyesha ko igitigiri cy'abantu bashasha bandura Ebola kiriko kiragabanuka mu gihugu cya Liberia gitera gihindagurika muri Gine, mu gico gitegere gishobora kuba carahagaritse kwiyongera mu gihugu cya Sierra Leone. Iyo raporo itangaza kandi ko ata bantu bashasha bavugwa ko banduye Ebola mu gihugu cya Mali kuva ku itariki 24 z'ukwezi kw'11. Perezida wa Amerika Barack Obama yarashigikiye ingingo yiwe yo gusubira kugiranira imigenderanire n'igihugu cya Cuba, mu kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoronka karyo kurushiriza ko gutuma ibintu bihinduka muri leta ya gikominista muri Cuba. Mu kiganiro cyo kurangiza umwaka yahaye abamenyeshamakuru mu biro vya Maison Blanche ejo kuwa gatanu, Perezida Obama yatangaje ko atiteze ko ibintu bizohinduka buno nyine muri Cuba. Akaba yatangaje ko bisa n'ibizofata igihe imbere y'uko Kongere ya Amerika itangura kuganira ivyerekeye gukuraho ibihano mu byo gudandaji vyafatiwe igihugu cya Cuba. Yamara Perezida Obama yamenyesheje ko ari bigaragara ko gukumira igihugu cya Cuba ataco byashitse ko Perezida Obama yarishyuye ibibazo bitandukanye. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo kuwa gatanu, harimwo ingingo aherutse gufata ku baje kugerera muri Amerika hamwe n'imigenderanire itameze neza afitaniye n'abo mu mugambwe w'abarepublika muri Kongre. Abagwanyi ibihumbi n'ibihumbi b'abakurde mu buraruko bwa Iraq bari bimirije ejo kwa gatanu gutuza abagwanyi b'umugwi Islamic State bamaze igihe basagirije umusozi wa Mount Sinjar mu gice gikomeye cy'uwo mutumba mu bishobora kugurura umuhora wo guhunga ku migwi iri kurusha y'abayazidi bafatiwe muri ako karere. Abategetsi b'abakurde muri Iraq batangaje ko abakurde ibihumbi 8 bashigikiwe n'indege z'ingwano za Amerika batujije intagondwa z'umugwi Islamic State mu gice gikomeye cyo mu buraruko bw'umusozi Mount Sinjar. Mu masaha akuze ku munsi wa gatanu, abategetsi b'abakurde muri Iraq batangaje ko abagwanyi b'abakurde bari biteguye gufata icyo gice cegereye urubibe rw'igihugu cya Siriya. Igihugu cya Israel cyagize ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza byo mu ntara ya Gaza mu bubayi bwa mbere kuva habaye agahengwe ko mu kwezi k'umunani. Mu kwemera ivyo bitero mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa gatandatu, igisirikare cy'igihugu cya Israel cyatangaje ko kwari kwishyura ku gitero cya roketi mu bumanuko bwa Israel caje gituruka mu ntara ya Gaza ejo kuwa gatanu. Nta bantu bakomerekejwe n'icyo gitero batangajwe.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hani Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 108.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba, mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamara igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ubutunganya neza no gukingira amasoko y'amazi biturinda indwara zivuye ku isuku rike kakorera canke malaria bikunze kwirara mu bantu. Muri rusangi amazi y'amasoko asanzwe ari meza kuburyo abantu boyanywa batarinze kuyasukura ukundi. Ariko rero ibihugu bitari bike byo ku isi bikoresha ibice bitarenze 20% byayo. Isiguro nuko nko mu bihugu biteye imbere ayo mazi akoreshwa mu kuvomera imirima irahumye canke ahari inyubako zo kwinezereza. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere icyo gitigiri gito kiva ku ibura ry'uburyo bwo kuyimba canke ukuyubakira. Amashyirahamwe mpuzamakungu OMS na UNICEF amenyesha ko ibice 18% gusa by'ababa munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ari naho Uburundi buherereye bakoresha amazi y'amasoko akingiwe. Uko ibintu biri ni inzitizi ku iterambere na cyane cyane iry'abakenyezi kuko ibice 72% byabo aribo bakora akazi ko kuyavoma. Igisata kijejwe amazi hamwe n'isuku mu ibanki y'isi yose cyemeza ko hakenewe uburyo bw'amafaranga ava mu mici itari mike kugira ngo igitigiri cy'Abanyafurika kisununuye gishobore gushikirwa n'amazi meza. Icigwa cyakozwe n'ishure kaminuza y'Iwagadugu muri Burkina Faso haraheze imyaka 2 gihanura ko itunganywa ry'amasoko ryofatira kuguhinzira amazi kugira ngo ntabe ikidengeri kibike imibu. Yongeye abantu bo kwirinda kwituma hafi yayo kugira ngo abo mu micungararo ntibahandurire indwara nk'uko icyo kigwa cyari cyerekeye itunganywa ry'amazi meza no kugwanya indwara ziturutse ku isuku rike kibandanya kibivuga. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gutunganya neza hamwe no gukingira amasoko y'amazi ku neza y'amagara meza. Kuri miko muri kumwe na Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ibyiyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye ko muri komine Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Cezerine Nduwayo arubaza ati twobungabunga gute amasoko yacu y'amazi kugira ntaduce mu myanya y'intoke ngizi nyishu bamuha
muragakura ivyatsi bakareka kuza barahono
iruhande y'inkengera soko bakasha imingoti
nuko gusaba dufasha nyene bakaza baragarura baza barabikora bikiri hagufi itarononekara
masoko y'amazi gene baza kwari kuhakorera nyene bakahashira imifurege
bwo kwirinda ibicafu kubera umaze kuhasukiyarara unyengeterera muri ya soko
kumeza amagara yacu amasoko bajya abantu bahonona iyi muntu yacu bahana
nubukoko bubona mwa amazi kugira ngo ntihushure gushoka binjira nko mu yindi mipira tukongera tugakorana neza n'imipira ibindani ubucafu baburiye kugira ngo tuvome neza
ama komite arakenewe bakaja hamwe n'abanyagihugu
abajeje umutekano nyene bakayakingira nyene
hariho abo babaserukira abandi bagira ico bafashije
amasoko yamaze kubomoka abantu babahegereye ibo kwiyungunganya bakaraba nk'ukuntu baca bayasanura bakayakora
n'umukuru mutumba cyategerezwa kugira nk'inama ku iryo soko bagaca barisukura tugatanga intererano.
Icya mbere ni kwitegura ahantu yashikira bakayubakira neza.
Thank you.
uruhara rwa mareta ni ntangere mu gukingira amasoko inkuru dukura mu ntara ya Quebec mu gihugu cya Canada zitumenyesha ko ibice 14 kwijana by'abahaba bashoboye gushikirwa umwe wese ku giti ciwe n'amazi y'amasoko cyongeye abantu 20 nabo barashoboye gusangira isoko rimwe nkuko inzandiko zo mu bubiko bw'ibitabo bigenewe abanyagihugu muri ico gihugu zibivuga ugupima amazi y'isoko yubutse ni ngombwa ibyo bifasha abayakoresha kumenya ko atangaruka agira ku magara yabo kubwishure kaminuza giwagadugu ukwiheza neza ibishobora kubangamira amasoko nk'inkukura ubugaragwa hamwe n'imirima yo mu micungararo bifasha kuyakingira atarononekara kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingene twotunganya neza tukanakingira amasoko y'amazi ku neza amagara yacu tega matwi itohoza mugenzanje ala imvira nkunda yagiriye muri komine Kanyosha ku mutumba Nyabaroha ala ijambo ni gwao
ugutunganya neza no gukingira isoko ry'amazi ku neza y'amagara y'abato n'abisumbuye niyo ntumbero yashikanye kwitanga ijyayo byubatswe ku mutumba Nyabaroha muri komine Kanyosha mu karere ka Nkengabusoro mu gisagara cha Bujumbura uko gitaweho ntigushemeye twabonye ko amazi yajyo yisesa kubw'inkukura yari hengamitse ligatoboka ku ruhande go hasi kukaba nkako nta biti canke imikobeko birikingira hijya no hino ya ajyo vyongeye amazi yajyo ari nayo akoreshwa n'imijyango yononwa n'imirima y'ibitoke nirengarenga igegereye ku bwa Tarsis Mundwanabake ari mu bubatse iryo tangi uko ibintu biri vyunyugwa nuko amakomite y'abato n'abisumbuye yofasha kurikingira adahari imvo nuko ishigwaho ryayo ridahurizwa ko nuko Stamiri biyandaze umukuru mutumba Nyabaroha avyemeza ukutitwararika isuku ry'iryo soko ry'amazi kuva ku mvo zinyuranye Odifax Hakizimana aba kumutumba Nyabaroha aratuyagira
nkuri ahubwo iri soko ntitwitaho kuyagirira isuku kubera nkuri kararima nkuko kwangaho nta muntu yamubonye icyo yayitoboye yatasi tugomfatira ingingo nkande utamubonye niri yatangita bakwiye kuyigarukira
ukudakingira isoko ry'amazi ya Nyabaroha mu kurizitira gutuma rijamwo ubucafu hamwe nibivu bisukwamwo n'abana bakinira hafi y'itangi ahandi naho nuko imiserebanyi canke ibikere bipfirayo kuko atagufuri rifashe umupfundikizo nkuko twavyiboneye inkurikizi nuko amazi ashikira mu mabombo imijyango yikorako avuye muri iryo soko aba mabi akenshi abarimwe imisenyi canke agasa n'ibiziba kubwa Francine Shimirimana umuvyeyi ugukarigwa n'inzoka zo munda kw'abana bayanywa ni inkurikizi babiri ba Virginie Hakizimana uku kwezi gutashe abaha imiti ya Albendazole mu gihe imvura iguye amagara y'abakoresha amazi y'isoko rya Nyabaroha arabangamirwa twumvirize Francine Shimirimana umuvyeyi
imvura iguye nyinshi umusozi ucukoroka amatiyo agaca koroka urumva twebwe baze tujatu yabura ugaca tugenda tukavoma bijye biziba bya kizimwe byo hasi naha bari mu mvura akabari ibyo dukoresha kwabukunwa kwabukuteka zanze kubuzinyoye nta woza kukubarira ati mpamazi naho waba wayatetse ngo yamuhego yubahweke kuyashira ku munwa
ibintu biruko mu gihe namazi aca mu mabombo avuye mu isoko adakingiwe hamwe aguma yisesa ahandi naho amarobine yaramenaguritse hijya no hino nkuko twavyiboneye ukudebukirwa kw'imijyango mu kuyabungabunga kuribonekeza Beatrice Rukundo avuga ko yacitse intege kuko amazi avuye mu isoko rya Nyabaroha atakimumerera neza nka kera kubwiwe afatira kuko ayanyoye acagwara inkorora n'ingwara ya gahiri ubwoba kubijanye n'amagara buribonekeza kubwigabanuka gy'isoko rya amazi ya Nyabaroha tega matwi Joseline mbayeho kubw'Imana umuyabaga
turafise ubwoba ko zohava kama kuko nubundi yari yatanguye gukama nikibazo kuko ntituba tukironka amazi hafi mu misi heze nakorera yarateye muri aka karere kacu arahitana abantu batatu
tumenyeshe ko iryo soko ry'amazi ricubakwa mu 1993 ryatanga amazi meza mu miryango irenga 150 ariko rero muri kino gihe amazi rirungika mu mabombo yaragabanutse insiguro nuko imiringoti acamwo iguma icika idasubirizwa kubwa Odifax Hakizimana mu gihe atacokogwa iryo soko ry'amazi amazi rizokama kukaba nkako inzwi irahera ataza mu mabombo nkuko twabitohoje ibintu biruko mu gihe iryo soko ry'amazi ya Nyabaroha ritari mu rutonde gwa yarenga 3000 ategekanywa kubakwa kijambere n'ubushikiranganje bw'amazi n'isuku ibidukikije no gutunganya amatongo n'ibisagara kubwa Emmanuel Ndorimana umuyobozi mukuru w'amazi n'isuku icigwa cyaryo cokogwa nishira hamwe rejidezo rijejwe gukwiragiza amazi mu ngo ifashanyo irakenewe mwikingirwa gisoko ry'amazi ya Nyabaroha kuneza y'amagara yababa muri ako karere Stamiri Biyandaze numukuru mutumba Nyabaroha avuga ati
abantu bashobora kwandura ingwara tutazezeza nanye kwifuza ko bodufasha kuko ni byiza cyane ko mwobaho neza mukanwa amazi meza atangorane nimwe
ukwitaho guteza imbere amazi ava mu masoko kuneza y'amagara yababa mu burere arimwo nakamugategwa ubushikiranganje bw'amazi n'isuku ibidukikije no gutunganya amatongo n'ibisagara
Karere ka Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abafatwa n'ingwara ziturutse ku mazi mabi zaragabanutse ibyo byavuye ku kigoro ko kubakira amasoko no kwitwararika isuku ryayo nkuko sel ishyirahamwe ry'abakirisu ifasha abamerewe nabi mu gihugu cya Kongo ribimenyesha ugukura kuranwa hagati y'abanyagihugu yabaye kandi intererano yo kurereka ibishobora konona isoko mu bumanuko bw'icyo gihugu uko biri kose ingufu z'abanyagihugu zonyene ntizihagije mu gukingira amasoko ibiza nk'intambara birayahitana ntihame habonetse uburyo bwo kuyasanura nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe ryita ibibondo ku isi UNICEF kugira ngo twumve neza ibijyanye no gutunganya no gukingira amasoko y'amazi kuneza magara meza tega amatwi ikiyago twagiraniye n'umuyobozi mukuru w'igisata cy'amazi n'isuku mu bushikiranganje bw'amazi ibidukikije gutunganya amatongo n'ibisagara Ingenieur Emmanuel Ndorimana aganira na mugenzanje Alain Ivirankunda
Emmanuel Ndorimana ndabaramukije kugira ngo mwemeze yuko isoko rifise amazi ashogirira akamaro abanyagihugu muha mwisunzi biki barabanza akagira ivyigwa niho baheza akabona ati aya mazi vyo kureka tuyahe abenegikuba yanwe murafata umwanya mugashikira abanyagihugu baherereye mukaja kubigisha no kubajijura kugira ngo bumve akamaro ko gufata neza iryo soko ku neza y'amagara yabo
turagendera mu ntara nyishize igihugu ukabona ko hari hantu amazi ari karagabanuka tukabona ko hariho n'ahantu amazi afashwe nayo bayonona twashyizeho amategeko rero itegeko ry'amazi ingingo zose zikwiye kugira ngo zikingire amazi ishinga uburere bwo gukingira amasoko y'amazi umunyagihugu utabanje kumugisha inama uba wihenze ureba akabona kubikora ku neza yawe amagara y'abacameza ndagukenguye murakoze cyane
Arakoze ala ibirankunda kuri ayo matwi n'ibyo biganira dushikirije. Tumira amategato kumviriza kano karirimbo kaduhamagarira kubungabunga ibidukikije.
Uhere kunama yo kumukaza inshuti zose zintangurire. Uhere janino aho hiyo imanamba Yosu yanghangulibe babuze yewe kutema no kutulira machamba batiteru bukara kwa babuze yewe kurobesha mafumu seketera watahonyi binyebuzi mabjomu mahasi
kwibutsa batwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'u Amerika uno munsi tukaba turiko tuganira ku bijyanye no gutunganya neza hamwe no gukingira amasoko y'amazi ku neza magara meza waruka ntimurambigwe mugume hafi y'amaradiyo yanyu ibi ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronzwa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbazanda kwishura
aya mazi yo mu masoko naya mazi tumenyereye kubona ngaha nico kimwe
no kumenya ko atari cyo kimwe amazi hano yibonekeza mu gisagara cha Bujumbura namazi ava ku mabombo mu gihe amazi yo mu masoko ari amazi ubona ava mu misozi
mbaza ndakwishura
ukuzitira nk'amazi aba ari mu iryo soko birafasha mu magara y'abantu
cyo bavyiza kugira umuntu akingire amagara y'abanyagihugu baza kuyakoresha
mbaza ndakwishura
iyo bateye ibiti babikikije iryo soko ry'amazi bifasha gute
ibyo biti biza gufasha kugira isi rigume iyo haje inkukura ntibave vyonona iryo soko ry'amazi
mbaza ndakwishura
kandi higihe abantu banyamazi yo masoko akaje bavuga ngo ntamamera neza uje bari kuberi
amazi yo masoko na amazi meza iyo batayacafuje atangaruka mbi ashaka kugira ku magara y'abantu ariko nta numwe atazi ko imibiri y'abantu itandukanye canke ugasanga ayanyoye hari umuntu yayacafuje
mbaza ndakwishura
abantu mu mpangu bafise amazi ugasanga bafise amazi ntibakoreye isuku ibyo bicyafu yafise icyo byonona mu mazi y'amasoko
atagiriwe isuku agira ingaruka mbi ku magara y'abantu nico gituma araho mu mpangu umuntu yitwararika kugira isuku ahabaye na cane cane kuvyerekeye ibintu akoresha ku mazi ika no mu masoko ko nyene bakaba bagomba kuyakoresha ibindi bintu bakavoma hama bakagenda kubigirira kure y'amasoko kugira bayakingire bayabone yuko aribwo ubuzima bwabo buno munsi n'ejo
Rugamba rwa maki hayanje.
Waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duhumutumire wacu umuganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro zibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Jewe ndashaka nyene kumenya ukuntu ayo masoko bayakingira.
Babura matari bintara baraje hamwe n'abanyagihugu bakumvikana ukuntu bokingira iryo soko ryabo hama ikindi kintu gikomeye ni gutanga inyigisho bagahimiriza abanyagihugu ari mu maradiyo ari bubamenyesha kiyago bakamumvisha ineza ryo gukingira isoko ry'amazi
mbaza ndakwishura
isoko ry'amazi rirajanye n'amagara meza
Ego cyane kuko amazi meza atanga ubuzima arinda abana kuri za ngwara zitandukanye zica abana cyane cyane babana mu munsi y'imyaka 5
mbaza ndakwishura
be ajya amazi yo mu masoko hariho umuti mutanga ukingira izya ngwara
iyo miti nikeneye kuko iyo miti yo hava isindikaza ahubwo ibinyamuzima bigizwe iryo soko ry'amazi
mbaza ndakwishura
none umuntu amenya gute isoko ko ririmo amazi
uza kubimenya kuko ubona amazi aserutse ava mu musozi hagati canke habishika nkiyo babandi bakunda kwimba imisozi barondera amabuye uzubonye amazi aserutse
mbaza ndakwishura
burya aya mazi tunywa leta yo bibizi none yuko ayo mazi yaba ari meza
ego cane leta irazi ko ayo mazi ari meza nikimenyamenya iyumvikana n'abanyagihugu bakayubakira kugira ashobore kuba isoko y'amazi ku banyagihugu baba muri iyo mitsinga.
Rugamba rwa maki hayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
hajya usanga isoko rimwe rigaburira karere kose nk'intara dufate biba byagenze gute
nuko iryo soko barivamo amazi menshi cyane mbere akagaburira abanyagihugu bari muri ako karere
mbaza ndakwishura
ayo mazi ava mu ayo masoko yoba akinga ingwara hari icyo yobafasha mu magara y'abantu
murazi ko kenshi aya mazi ava mu masoko umuntu abiravye haba harimo ibumba kandi ibumba ifise ingirakamaro ku magara y'abantu mu bihugu ho biteye imbere ibumba barayihingura neza umuntu akayinwa canke akayisiga ku mubiri kugira imukize ingwara zitandukanye
mbaza ndakwishura
inyigisho
zijanye no kujijura abanyagihugu ubijanye no gukingira amasoko zirakenewe
iyo umuntu tamweretse ineza iri muri ivyo bimukikije ashobora kubisindikaza akavyonona atabona nuko ari karavyonona ico gituma guhimiriza no kwigisha abanyagihugu ari ngira kamaro
mbaza ndakwishura
bigenda gore ngo tunamazi mabi mugihe twatuzi yuko ava mu isoko bari meza
iyo aya mazi ava mu isoko bayacafuje batageze bayitwararika ngo bayakingire umunyagihugu wese aza kuyakoresha ayakoreshe ari meza bisabwa yuko abayakoresha bose bavyitwararika
mbaza ndakwishura
kwerekira amasoko menshi wasanga ari mu isoko
Amasoko y'amazi yose uyasanga mu misozi kuko ari ku Imana yabiremye. Ni nk'uko umuntu ashobora kwibaza ati kwerekwa hari hari misozi hajya hari ibiyaya.
Mana kundira mitumire.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishaha igwaruka. Nubunyene tumira mategato gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhamagarira kubungabunga ibidukikije
aho hiyo imana mba mahanga yose yankangurire babuze yewe gutema no guturira amashamba batite rubugaragwa babuze yewe urobesha amafumu segetera Honi vine buzi na vjomu mazi Auza yewe Oturiri misosi Imukura idu hitana Tuite ho Ibibu kikija
Tui jambo abanyuwa nyibatu Yoda w'imuyinga yatwandikiye avuga ati ndabaramukije bamenyesha makuru y'u Amerika abandanya ati iyo nyoye icyayi kirimo isukari nyinshi ndaribwa cyane mu mushishito bigahera ruko nyoye amazi akanye Yoda abaza ati inyifato nogira ni iyihe muganga Anita Munyana duhere nyinshi umunywanyi wacu
Yoda hajya umubiri wese w'umuntu urafise urugero rw'isukari ukeneye kugira umubiri w'umuntu ugume ufise amagara meza iyo rero ushize mu isukari nyinshi nuko hari ikintu kimwe mu mubiri wawe uri kurasinzikaza ariko gituma wumva utameze neza cyangwa ukanyoterwa cyane kuburyo bisaba yuko unywa amazi kugira ubwo bubabare buhere ico no gusaba coco nuko uwoja kwa muganga ukavyiganira muganga mbaze akagutuma ibipimo kugira arabe urugero rw'isukari mu maraso yawe aheze agutekere impanuro abonye inyishu y'amaraso
Turashimiye umunywanyi wacu ukiyora kunterano yiwe kandi natwe twongera tumuramutsa Turashimiye kandi na muganga Anita Munyana kunyishu amuduhereye Kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace kubyiye iki Agwaruka rutanga isiguro kunyibutsa abasokuru Uno musi ubugisi ukamira umwansi mucyoze
bikubwiye iki
Nako no kamira umwansi mu kintu cyogeje erega umwansi kumuyegereza se byiza
bikubwiye iki
Nakuje umuntu avuka ati je hinge nkono mucafu ndabona nga hinge menda ndabunga bunga hano navuka ati babikuye aharumva nyina umukwanije umwansi wa mukwanije
Arabitoye Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimiye ara ibirankunda na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya majwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kwitwa rya Amerika mufise icyo mushikiriza cyane mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura Jandike mu jambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 632 cyangwa kuri 76 904 460 kuri mikro mwari kumwe na Diane Donse ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza na ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira. Abatwumva mwese kandi mu masogonda make isaa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mwaramutse nshuti muruteze amatwi, twibaza ko mwese mwaramukanye amahoro. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ubutumwa tugira dutangurire ko nubwa Pierre Celestin Sebahungu asaba indirimbo yitwa Gushimira ya Runyura. Gushimisha abakurikira Antoinette, Nicolas, Ganza, Lionel, Bella, Mucho, Innocent, Lambert, Sisi, Gakuru, Rishangoga, Kabango, Mathias, Fidel, Joseph, Raphael, Jeanne, Papias, Adolphe, Kizito, Gerard, Siliki, Alipe, bose babireba, Francine, Baby, Paradis, Runiga, Denise, Kevin, Lucie, Frederic, Peter, Sibo, Regie, Jeannette n'abandi bose bitangira abandi mu buzima. Yari Pierre Celestin Sebahungu y'indirimbo Gushimira ya Runyurana wasavye.
Ni n'umurage twasigiwe n'abakurambere bacu. Ikiza cyose muzagirirwa muzakizirikane kandi mu gishimo. Ni mu bikora gutyo bizabafasha mu buzima.
Gushimira ni ngombwa mu buzima.
Gushimira ni ngombwa mu buzima.
Radio ya Amerika I Washington DC dukurikiza ku butumwa bwa Nsabimana Emmanuel ari mu karere ka Kirehe sector ya Kigina araramutsa abavyeyi biwe bari Kigina Murinda Habi Claver na Nyirangeza hayo abagenzi n'inshuti barimwo haba inshuti Muvunyi Peter Musoni nyiri kwa ya Cyprien nabandi araramutsa abagenzi biwe bari mu Bugesera bose araramutsa abanyeshure biganye Rusumo High School barimwo Ndayambaje Muhire Vedast Ndahayo Celestin Ingabire Janine nabandi bose araramutsa abanyeshure bigana muri Rwanda Teachers College Kavumu Campus barimwo Niyonkuru Narcisse Ndererimana Desire biraboneye Tuyisenge nabandi bose bamuzi kandi araramutsa n'abamenyesha makuru ba Radio Ijwi ry'Amerika tukaba tumushimiye ngo indirimbo 22 ya Taylor Swift ngwize ibashimishe yari Nsabimana Emmanuel To dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time.
I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be on.
Ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika kirabandanya. Rutikanga Ferdinand aba mu gisagara cya Kigali akarere ka Gasabo secteur ya Kimuhurura Serire ya Kamkina anejerejwe no kutwandikira ubutumwa ashaka kwifuriza umwaka mwiza w'2014 bakurikira Mohamed Ali ari Kentucky Louisville muri America Sugar Ray Leonard ari muri America James Buster Douglas ari muri America yari Rutikanga Ferdinand indirimbo tuguhitiyemo yitwa Ninya Bonita yacuraranzwe na Chino Inacho tubaza ko iza Gushimisha
Richie Peña Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento
¿Es así?
Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita
Mi amor
Oye, tú reconoces mi hit cuando lo oyes
Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me haces yo sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor.
Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor.
Lleno de romance y alegría De bello detalle cada día Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría ¿Cómo sabría que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría
Amarte
por siempre
Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor
Chino y Nacho,
mi niña bonita,
Richie Peña,
tú y únicamente tú,
mi niña bonita,
Magna.
Esto es un hit mundial, Manate.
Ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika. Bonima Jandamur benshi bazi ku izina rya Mboni ari muri Tanzania yifuza kuramutsa abantu bose bamuzi abasabye indirimbo ya Rodrigue Karemera yitwa Hagati y'ibiti bibiri utwihanganire iyi ndirimbo ntidushoboye kwikurongera nyamara tuguhitiyemo iyindi ndirimbo yiwe yitwa Kwibuka tubaza kwiza kugushimisha
Kwibuka niba bitavagaho ngo nibagirwe Nawe nibagirwe Kwibuka niba bitavagaho ngo nibagirwe ibintera kubabara Kwibuka oya nibikabeho umuntu yibagirwe ineza yagiriwe kwibuka oya nibikabeho ngujewe nibuka kababara agati yibiti bibiri awagakunda agakunyura nanyera ngakebuka kiri kumwe kuwambiraga mwese nkababare singaje nekerezi bibi njambyibuka mazahukuna babara njanibuka janiyondi jenyine yanshuti yanje nakunda gajataze nyanibuka amagambo yambwiraga natekereza ko tutazongera agati y'ibiti bibiri akakunda gatunyura naye yangakebuka
Radio ya Amerika i Washington DC ubundi yaduteye akamo ni Nduwayezu Jean-Claude.
Nitwa Nduwayezu Jean-Claude nkaba ndi umunyeshuri muri Rwanda Tourism University College RTC mu magambo ahinnye aba ndi Kigali ku Kacyiru nkaba nifuzaga gutaka n'abavandimwe bahera ku bagize company yitwa Professional Event Planners abo ni Fishi Minosa abo mu Gishinyanja n'abakorana nayo bose by'umwihariko abanyeshuri ba RTC nasuhuza Bimenyimana Leonard mu mudugudu w'Agasaro ku Kacyiru nasuhuza umuyobozi w'ishuri ryanjye Kabera Sarif direkiteri wa RTC umuyobozi ushinzwe amasomo ariwe Dr Tombora Gustave nawe ni muri RTC nkasuhuza Habimana Wilson umunyeshuri muri RTC nkasuhuza Dino Student wacu Gagahimana Jean Marie Vianney abo tuyobonana muri komite y'abanyeshuri ba RTC bose kuva kuri perezida kugera kuri ba minisitazi ndabasuhuze cyane nkasuhuza urubyiruko rwa asosiyasiyo kacu twakoriki ndetse na komisiyo yayo yose twongera nkasuhuza urubyiruko rw'umuryango wa Kacyiru rw'umurenge wa Kacyiru wose twongera nkasuhuza urubyiruko rwa asosiyasiyo fondasiyo tumurere n'abo tubana muri komisiyo yayo yose by'umwihariko bagize akanama nkemurampaka cyangwa se komisiyo de registration asuhuza umuyobozi wa hoteli Mara madamu Havugimana Francine n'umuryango we wose ndetse n'abakozi bose ba hoteli Mara asoza tuhuza abantu bose banze ntabashije kurondogora mbifuriza umunsi mwiza bawirinde bagira amahoro n'ihirwe aba numvaga mwabamera indirimbo y'Imana yitwa Apavol ya Tori Mune. Urakoze.
Urakoze Jean Claude, utubabarire indirimbo Above All ya Doris Moon wasabye ntidushoboye kuyikurongera, yamara tuguhitiyemo indirimbo Above All ya Michael W. Smith, tubaza ko iza kugushimisha.
Above all powers, above all keys, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure your
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Twinjize mu bwato Magwin araramutsa ubwa mbere na mbere abakozi bose ba Radio Ijwi rya Amerika twaba tumushimiye ashaka tumuramukiriza abantu biwe bose bamuzi kuri ayo mazina. Twinjize mu bwato Magwin ava Tumba Rulindo Rwanda ashaka tubamuhere indirimbo yitwa My Heart We Go On ya Celine Dion. Yari twinjize mu bwato Magwin.
Always go on.